Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu komite twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mu katwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe ishami rya Onugita impunzi ku isi RCR kwa gatanu w'inondwi turiko turasozera ryarashikirije icesi leta ya Tanzania ikambi ya Mtendeli yahoramwo Abarundi.
Murabe ukuntu muri yuwene na Tanzania moja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoya. Umugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka.
Uyu numwe mu mpunzi z'Abarundi zari zimaze imyaka hafi itandatu mu ikambi ya Mtendeli yagezeho muri makeya nino ku isi. Amerika ivuga ko Urusiya bugejeje kuri nyite guri yo gutera Ukraine naho ku mugabane wa Afrika ikibazo cinjira rya Israel mu muryango umwe bwa Afrika nticabaye kicizwe nkuko byari bitegekanijwe uno munsi mu nama ya 35 y'umuryango umwe bwa Afrika. Aya makuru yose tuyarambura mu kanya isase mube hafi ya maradio yanyu. Amakuru yacu tuyahere kuri dosiye y'Uburusiya na Ukraine. Habategetsi ba Amerika batangaza ko Uburusiya bwakwije ibice bigera kuri 70% vy'ivyangombwa vya gisirikare bikenewe kugira ngo butere Ukraine atawamira. Amazina y'abategetsi ba Amerika batanze ano makuru ntigeze atangazwa, gusa bavuze ko ico gitero gihabwa amahirwe menshi gishobora kuzogabwa mu ndwi nke ziri imbere. Bimwe mu bimenyetso abategetsi ba Amerika batanga ano makuru bashira imbere ni imyimenyerezo y'abasirikare rikare mu byo gukoresha ibirwanisho vya nucléaire yihutishijwe ugeranije n'igihe Urusiya bwahora wikorera ko abategetsi ba Amerika. Ariko aha baratomora ko ibi bidasigura ko Urusiya mu kuvogera Ukraine buzo kwifashisha ibirwanisho vya nucléaire, bagasanga ahubwo ari umukenyuro wo gutera ubwoba no guca ingufu ibihugu byo mu burengero byifuza kuzotabara Ukraine. Amerika irabandanya ikavuga ko Urusiya muri rusangi umaze kurungika mu micungaro ya Ukraine amabatayon 83 y'abasirikare batayo imwe ahamwomenya ko ibarizwamo abasirikare bari hagati y'70,000 n'igihumbi. Amerika igaciye ivuga ko kugira ngo Uburusiya butere Ukraine 100% bukeneye batayo ziri hagati y'110,000 na 130,000. Ariko ko President Vladimir Putin w'Uburusiya ashobora kugabanya abasirikare arungika mu ngwano agakora igitero kibayabaye. Leta zunze ubumwe za Amerika naho biri uko ibandanya kwemeza ko hatararengerana ko hatorwa inyishu ya diplomasi. Imenyesha makuru ya Amerika birimo The New York Times na The Washington Post bigavuga navyo ku ruhande rwabo ko Burusiya buramutse buteye Ukraine bitazoteba ko bwigarurira umurwa mukuru Kiev, kandi ko bibaye abanyagihugu bagera ku 50,000 bashobora kwasiga ubuzima. Iyongereranyo y'abashobora kwasiga ubuzima hari n'undi mutegetsi wa Amerika yayemereye itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP. Abategetsi ba Amerika batanga no makuru bwihishwa bashimangira ko president w'Urusiya Vladimir Putin naho yiteguriye urugamba ashobora kuba atarafata ingingo yiwe ya nyuma yo gutera Ukraine. Hagataho president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaramaze gutomora ko atanteko za Amerika azorungika muri Ukraine ku rugamba. Muri inondwi y'amara yarongereje igitigiri c'abasirikare barungitswe ku mipaka ya Pologne na Romania kongereza ingufu z'abasirikare bishamwe OTAN bameze magabo barindiriye guhangana n'Uburusiya kugira ngo ntibudure banye umutekano w'ibihugu biri muri OTAN byegeranye na Ukraine. Ukraine ubwayo mwamenya ko itari mu ishyirahamwe rya OTAN rihurikiyemo ibihugu byo mu burengero byishinze kugwaniriza hamwe umwasi. Ariko ibihugu bigize OTAN birashigikira cyane Ukraine na cyane cyane biciye mu myimenyerezo ya gisirikare. Amakuru yose yandiye yerekeye dosiye ya Ukraine n'Uburusiya mushobora kuyasanga kuri wezi tatu radio yacu vewa@akaburungu.com. Ku mugabane wa Afrika abategetsi ba Afrika bari mu nama y'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika ya Addis Ababa muri Ethiopia bateye ivyatsi ico bise ingendo igayitse yabiharaje guhirika ubutegetsi mu bihugu bigize umugabane wa Afrika. Commissaire ajeje ibibazo vya politique amahoro n'umutekano mu muryango umwe bwa Afrika ariwe Bankole Adeyo mu kiganiro n'amenyesha makuru no munsi ya Addis Ababa yavuze ko abategetsi bitabiriye inama y'umuryango umwe bwa Afrika igira 35 yaheze no munsi ku mugoroba kumasaya Addis Abeba atanumwe avuyemo bose byamirije ku deta zibavuze ko zeze ku mugabane wa Afrika agira ati umwe bwa Afrika ntibwihanganira ku deta nimwe ya gisirikare uko iba ikoze kose canke ico bakiteye kwikora musubire mu mateka y'ino muryango nitwigeze twirukana ibihugu bine mu kiringo c'amezi ari munsi ya 12 ibihugu biheruka guhagarikwa mu bumwe bwa Afrika kwera itembagazwa ry'ubutegetsi ryakoze n'abasirikare birimo Mali, Guinée, Sudani na Burkina Faso. Zimwe mu ngingo zafatiwe mu nama y'ibihugu biri mu muryango w'umwe bwa Afrika zikaba zirimo kuba harabangiriwe ibiganiro by'uko Israel yokwemeregwa kumunyamuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ibiganiro byabitegekanije kuri iki kibazo cinjira cha Israel muri Union Africaine ku muhinga muno wa Mungu vyasibijwe ikibazo gihabwa umurwi muto ugiye ku kinoganza. Bimwe mu bihugu biri mu muryango w'umwe bwa Afrika birimo Algeria na Afrika y'Epfo bikaba bitashigikiye na gato ko Israel yo mu nyamuryango w'umwe bwa Afrika. Ano makuru abagezo hirya nino ku isi mweje kumva n'ayandi mushaka kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru ya cyo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku ikete y'umushinga mateka wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Claude Misare aheruka kwandikira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ari habimwe mu byemezo ahagaze ko vyuko igisirikare c'u Burundi gifise uruhara mu bwicanyi bw'abasivile mu misozi ya Uvira, Fizi na Mwenga iri mu ntara ya Kivu y'amajefu ya Kongo. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Muri ibaruwa y'impuruza Depute Claude Misare mugomberwa yarayanditse maze agenera kopinze guzita ndukanye zirimo nibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kije ku butaka bwa Kongo kandi ko kiri guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Muri iyo baruwa avuga yuko imigwano imaze iminsi ibera mu misozi ya Uvira na Mwenga hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi yagize ingaruka zikomeye ku baturage. Avuga yuko mu mezi birashize abantu barenga 70 bamaze kwicwa, imihana irenga 17 iratwikwa ndetse n'inka nyinshi ziranyagwa. Gusa iyi mibare yabo baturage bishwe uyu mudepite atangaza nta rundi ruhande rwa leta cyangwa se imiryango yigenga yari yayemeza bitewe n'uko nta matozo arakogwa kandi ko aho intambara ziri kubera imirongo ya telefoni itagerayo. Depite Misale akomeza kugaragaza mu rwandiko rwe ko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi bagizwe n'imitwe ya twigwaneho na Gumino igizwe n'insoresore zo mu bwoko bw'abanyamurenge biri kugwanya inyeshamba z'abarundi za Red Tabara. Mu cyumweru gishize ministre w'ingabo mu Burundi Alain Tribert Mutabazi binyuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yakanye yuko nta basirikare b'u Burundi bari muri Kongo. Usibye u Burundi buhakana yuko buri mu mirwano muri Kongo abagwanyi batwigwaneho na Gumino nabo bahakana ibyo bashinjwa n'amashyirahamwe ya societe civile ko bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi mu kugwanya Red Tabara. Colonel Shakanya Musarabu ni umuyobozi wa Gumino.
Ese gukorana n'igisirikare cy'u Burundi bavuga ibyo ni za bindi byo guhimba bisa bicara bahimba n'ubundi birya bicara bahimba abavuga basikaho babikura ibyo ni ihorere aho mbarwanira se mbarwana amajoro ngo kumanywa kondakondanyika kondarwana ku manywa gihango abishoneye basoze barebe ingabo zitanu izo nizo ibyo bicara bavuga ngo mufatikanye n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na leta ya Kongo bakinjira bagahita abanzi babo cyangwa ngindi bagapanga ibindi byabo bihasha abanzi babo.
Umuvugizi musha w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Lieutenant Elongo Marc mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru yakanye yuko nta gisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo. Ubuyobozi bwa societe civile muri Uvira bugaragaza yuko imigwano ikomeje kubera mu mahita na Masango yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga berekeza mu mashyamba ya Mwenga abandi nabo bajya mu misozi ya Uvira. Pierre Kaluban ni umuvugizi w'abanyi muri Uvira na Mwenga.
Abaturage bahungiye bakwirishwa rusange cyane bamwe bagana muri sheferi ya Lwingi groupe ya Kigogo ahantu hitwa Kangova abandi bajya muri Fori Bitombwe bajya za Rubumba abari bavuye za Rubuga bajya za Rubumba abandi bafata Shongo abandi bajya hantu kabisa ngo ni nyanjare iyi ya kunyamara niho bantu buzuye benshi cyane kandi bafite ifatizo cyane hari nimwe kibafitirwa kujya kibafita kibamera kibwana niho kuza kibafite bari kumisozi gusa bavuze habe n'amashitingi yo kubamo
subwa mbere igisirikare cy'u Burundi gishinzwe kugwanira ku butaka bwa Kongo ariko kikabihakana Vedaste Ngabo kugaragijwe ijya Amerika ubvira mutara kivuye
Vedaste Ngabo urakenuye nari nabice ku masonga ngitangura ishami rya onyugita imunzi ku isi RCR kwa gatanu winondwi ryarasubije leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi ugawe Burundi mu kwezi kwa 12 umwaka weze 2021 nyuma yaho imunzi z'abarundi zirenga 19 zari zisigayemo zimuriwe mu kambi ya Nduta James Jovin atubwira uko vyagenze
icyo gikorwa kibaye kuri uyu wa gatanu hagati mu nkambi ya Mutenderi aho abarongozi b'ikomini ya Kakonko ariyo yahora icumbikiye kambi ya Mutenderi abarongozi ba seri abarongozi bo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu isata kijejwe impunzi hamwe n'abanyagihugu bake bitabiriye icyo gikorwa mu byo haseri yasubije leta ya Tanzania harimwo ivuriro rikuru amashure inzu zahora zituyemwo abakozi b'amashirahamwe inzu nyinshi zahoze ari biro by'amashirahamwe inzu igipolisi cyakoreramwo imashine zahora zaca amashinyaraza hafi kambi yose marobine y'amazi n'ibindi byinshi waserukiye haseri muri icyo gikorwa umukenyezi Mahot Prams yavuze ko haseri ifatanije na leta ya Tanzania ishyize mu ngiro uwo mugambi wo kwimura impunzi zose zari zisigaye mu nkambi ya Mutenderi zijyanwa Nduta kugira zifashirizwe hamwe bigafasha amashyirahamwe na leta ya Tanzania korosha igikorwa cyo gutanga ifashanyo no gucungera umutekano umuyobozi wa seri yashimiye leta ya Tanzania ku kigoro yama yagize mu kwihanganira impunzi kuziha indaro kuva kera mu myaka y'1972 gucungera umutekano no kudahungura impunzi zose ku nguvu Haseri na leta ya Tanzania barakoze inama kama bemerana kugara ikambi ya Mutenderi kubera ibitigiri bike by'impunzi zari zisigaye muri iyo kambi ababaye abanyuma bimuwe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze gusa nshimiye abantu bose hamwe n'amashyirahamwe yagize uruhara muri icyo gikorwa kandi kikaba cyagenze neza ata nkomanzi uyu munsi igikorwa nyamukuru dufise ni ugusubiza leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi harimwo isibitari amashure ibiro byahoze ari by'amashyirahamwe ibiro by'igipolisi n'ibindi byinshi umuyobozi mukuru w'intara Kigoma Tobias Ndengenye muri icyo gikorwa yavuze ko ikambi ya Mutenderi izoca ihinduka izoni ya abanyagihugu basanzwe muri komine Kakonko ikindi yavuze ko leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara ikambi ya Mutenderi mu ntumbero yo kubandanya igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bushake bwazo kubera idakeneye kubona imiryango ikomeza kuba mu nkambi
lengo la mfumo wa kambi hii ya Mutenderi ni moja ya jitihada kama tulivyosema ambazo zimefanywa na serikali zetu mbili za Tanzania na Burundi. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Burundi wanarejea nchini kwa amani.
Inyigo nyamukuru yatumye twugaraye kambi ya Mutenderi nkuko nabivuze ni kugira impunzi zitahuke mu mahoro kandi tukama twabivuganye na leta y'u Burundi leta ya Tanzania ntikeneye kubona impunzi zibandanya kuba mu nkambi ata mpamvu ikomeye ibituma abyishakiye barakomeza gutaha kubera haseri ni leta y'u Burundi babyiteguriye bihagije
serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi yaani UNHCR imejipanga vyema kuwapokea wananchi wake na kuwapatia huduma na mahitaji yote ya msingi wanaporejea nchini kwao.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ku bwazo zibona yuko kwimurirwa mu yindi kambi atari ikibazo gikomeye gusa zisaba leta ya Tanzania kubihanganira mu kubandanya ibaha ubuhungiro
ahubwo baradufashe nicyo gisaba umuntu yosaba badufashe nkuko babaye ababyeyi nyine bakatwakira barabakuntu badufashe murabo kuntu muri yuwene na Tanzania moja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoya umugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka
ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu mpera z'umwaka w'2016 yakira abarundi bari bahunze ibibazo by'umutekano mu gihugu cyabo kuva mu nkambi iheruka kugarwa ya Mutenderi James Jovini kubwijwe ya Amerika
Ikigari mu Rwanda naho muri inondwi turiko turasozera baratanguye gukingira abantu COVID-19 hifashishije ubundi buryo bushasha bwo gukoresha imodoka zizunguruka mu bice bitandukanye clinic mobile. Izi modoka zirimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira zihagarara ahahurira abantu benshi nkaho bategera imodoka canke hafi y'amasoko kugira ngo abanyagihugu babanze bahabwe inyigisho imbere yo kwikingiza. Mugezi wacu Asumpta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru.
Itangazo ryasohowe n'umujyi wa Kigali kuri uyu wa kane risobanura ko imodoka irimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira igenda izenguruka ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi aho yabaga ihisemo guhagarara nko ku byapa by'imodoka zitwara abagenzi. Abaturage babaga bategereje imodoka basobanurirwa akamaro ko guhabwa inkingo. Uwemeye gukingirwa agahita yinjira mu modoka yasangagamo ushinzwe gufata umwirondoro we n'umuganga uhita umukingira. Abakingiriwe ku muhanda bagaragaje ibyishimo kuko bari barabuze umwanya wo kugera ku bigo nderabuzima.
Twabyakiriye neza kuko abenshi hari igihe twaburaga imyanya yo kujyaho bari gukorera ku bitaro, bisa naho byadufashije, byatumye n'imirimo yacu wenda kwikingiza turi hafi yayo. Ndatambutse nsangira hasi ubwo numvaga bingora kuri busiga akazi nkajya kuri centre de sante, ariko ubwo urumva byanyoroheye kuko nabisanze hafi y'akazi.
None ngize Imana anayuga gatatu nigendera gahamara inzi ko ndi bibwo cyane cyingiriza nako abona umwana akaba narabonye umwana
cyane ndi mu kazi n'ubu mpari modeli mvuye ku mabanki biranyoroheye nta kibazo. Na mahirwe ko bamusogereza serivisi tutifi yindi mirimo cyangwa ngo tubigire urwitwazo rwo kubitinza. Centre de sante iri kuri ni Kicukiro n'iri ya kuri Betsaida kandi nkorera ipi muri afadi. Na mahirwe kuri benshi
nari nambutse n'ibire ku rusengero. Na mahirwe gusa nari ngiye kujya Iremera manyuze ngana barimo gukora mitamagara.
Ubu buryo buje bwiyongera ku bundi 33 abatuye muri uyu mujyi bari basanzwe bafatira aho inkingo za COVID-19 harimo hahurira abantu benshi nko muri gare, mu masoko, ku nsengero no ku bigo nderabuzima. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Ningabira yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyi gahunda ije gufasha Abanyakigali kwikingiza kandi badasize imirimo yabo.
Ni gahunda twatangiye igamije gusanga abantu cyane cyane bari mu nsisiro cyangwa se ahiganje ibikorwa byabo by'ubucuruzi, ko byaragaragaye yuko hari igihe abo bantu usanga batitabira cyane kujya ku bigo nderabuzima cyangwa se n'ahandi ku masite yagiye ashyirwaho yikingira. Noneho turavuga tutereka abantu tuborohereze tubegereze ibyo nakwita nka site mobile, tukagenda n'imodoka irimo ibikoresho tukabagezaho inkingo batagombye kuva muri aktivite zabo, ibikorwa byabo bya buri munsi ngo bajye ku kigo nderabuzima cyangwa se hashyizwe site. Kuko hari igihe usanga site yashyizwe wenda tuvuge nka Kimironko kuri gare, ariko umuntu wenda ufite iduka kwamushimire nanone ugasanga ntabwo byamukundira kuzamuka ngo ajye gufata urukingo. Site mobile rero iri mu rwego rw'imodoka, icyiza cyayo ni uko ishobora kwimuka uyu munsi kazi igakorera ahangaha, nyuma ya saa sita igakorera ahandi, bityo na wa wundi uvuga uti nzajyayo nyuma nabona site yamwegereye yitabira hamwe urukingo, yaba doze ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa se na doze ishimangira.
Ubu buryo bwatangiye gukoreshwa kuri uyu wa kane buzageza igihe abatuye umujyi wa Kigali bose bazaba bamaze gukingirwa, baba abafata urukingo rwa mbere, abatarabonye urwa kabiri ndetse n'abashaka gushimangira. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima asobanura ko iyi gahunda izasiga abatuye Kigali bagera ku 300,000 batarahabwa urukingo rwo gushimangira baruhawe. Kugeza ubu umuturage uhabwa urukingo asobanura ko kurufata cyangwa kururika ari ubushake bwe, ariko batarahabwa inkingo muri ibi bihe batangiye gukumirwa mu bikorwa byinshi. Hari aho kwinjira mu rusengero basigaye babaza umuntu ko yikingije, ku masoko cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi bigaragara ko n'utakwifuza gukingirwa azabikorera gusa kugira ngo abashe kugera ku bikorwa bimwe na bimwe yashobora guhezwaho. Kugeza ubu mu Rwanda abantu bagera kuri 1,086,644 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 770,563 bahawe doze ya kabiri y'urukingo, naho abagera kuri 1,071,593 nibo bamaze guhabwa doze ya gatatu yo gushimangira. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwavyumvise mu ntango z'ano makuru abategetsi b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika mu nama yabo ya 35 basozera no musi kwa Mungi Addis Abeba muri Ethiopia bateye ivyatsi atanumwe avuyemo amakuru de tamazimisi avugwa mu bihugu bigize uwo muryango. Union Africaine yemeza ko kuva yakabaho ari ubwa mbere ihaye ibihano ibihugu byinshi mu kiringo kitageze ku mwaka. Hambavu ya Union Africaine iyindi miryango irimo nka CEDEAO yarahanye ibihugu byakozwemo amakuru d'etat ibihano ariko ubundi bifashiki. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi akakabazo kari mutwe yabajije Professor Pascal Niyonizigiye umwigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba umuhinga muri sciences za politique muri rusangi by'umwihariko mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu n'imiryango y'ibihugu by'uturere dutandukanye gutwara neza no gukemura amakimbirane. Professor Niyonizigiye atangura asobanura ibihano Afrika y'Uburasirazuba yafatiye Burundi nyuma ya coup d'etat yo 1996.
Ibyo bihano byafatwe mu 1996 kubera ibiruka by'intwaro bitari byashyizwe mu mategeko byarashyizwe mu ngiro n'ibihugu bikari bike wavuze ibihugu Uganda n'u Burundi bihana imbibi z'u Burundi nka Congo, u Rwanda, Australia, gushika mbere za Isesi na za Zambia
na Tanzania.
Ibyo byose na Tanzania ibyo byose byari birakure bagira bati ubu wiki muri aka karere k'ibiyaga bibiri harabaye intambara zidasanzwe mu ntango y'imyaka y'amajyambere 1990. Izo ntambara zazanwa n'uko haba intwaro mbi, intwaro yo gusubira ishobora gusubira agasaba agomba rero kugira ngo ntibigendere ko haza intwaro z'igisigo yaragiye mu ngiro. Ariko ibihugu byose ntibyari bafatacyo kwibya naho byavuga yuko yafashije ubuhade Burundi harimo bimwe bimwe byaza biradohora gato gato kuko barabona yuko burya ibihano kenshi bifata abantu bato bato abanyagihugu gake bifata batwara nacyo gituma bagiye hariho n'ibihugu nka za Amerika wasanga zifite ukuntu zitayibona neza nk'ibindi bihugu ubona byashaka yuko Uburundi bugira ibihano bikomeye rwose. Ni nacyo gituma muri 1998 ibyatsi bimaze guhera bakabona yuko abatwara Uburundi icyo gihe bashaka kumvikana n'abariko baragwana bake batangura gutahura Uburundi bakajya baragabanya ibyo bihugu.
Ni ukuvuga rero ko bafunga imipaka batafunga imipaka hari ibicuruzwa ibidandazwa byanga bigahita byanze bikunze urugero n'urugero.
Yego kuko yego barashobora gutora uburyo babirenganya ibyibe bakacibuzira itajanye n'amategeko kuko n'ibintu by'ibidandazwa cyane cyane bikomeye nka sosoyi cyangwa ibindi bidandazwa bicungwa hanze nka kawa n'ibindi iyo biciye mu nzira zitegewe n'amategeko usanga bizana inyungu nyinshi ku babijamo. Nacyo gituma usanga hariho abantu baba bafite inzira bacamo zibegeze kugira ngo ntibakurikize ibyo bihano.
Nuko noneho rero ejo bundi Burkina Faso nayo abasirikare bagira gutya bahirika intwaro muri Gine bityo muri Mali bityo biriya bihano murabona hari icyo bizatanga.
Biriya bihano birashobora gufasha buhoro buhoro mu nzira zo kumvikana nk'ubu twumva vuba ubuhaza abantu nko muri Burkina Faso bo mu muryango w'ibihugu byo ku isi yose bya ONU na CEDEAO bazogenda guhura n'abatwara Burkina Faso nyuma y'ibihinduka by'intwaro birashobora kuzana ikintu cyo kumvikana ukugene bugerageza kugira ngo buba hasiri intwaro yo mu ngingo iciye mu mategeko aba matora n'ibindi. Ibaza yuko ivuga ubutware mushasha wa Burkina Faso yarerekanye mu majambo yiwe yuko ashobora kumviriza abantu bakavugana yugariye yango yose avuga ati twige turashobora kumvikana kandi n'umuntu amenyeye cyane ibyo bintu cyane cyane bijya byo kuyobora ingabo byo kurwanya abantu iterabwoba nodo muntu yanditse n'igitabo kandi cyo muri iyo bintu umuntu afite ubuhinga bwo kwumvikana byo kuyaga n'abandi yaza ko ari icyo bizofasha ari icyo bizofasha bishobora kutaba nk'uko bose babyifuza mugabo yaza ko ashobora kubodesizira yo kumvikana buhoro buhoro ibyo bugaruka mu ntwaro y'ingingo icy'amategeko
Profesori Pascal Niyonizigi hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika kuri Facebook yanditse ngo ni Dangote Mark Sala nuko arandika ati ibihano biba bisanzweho kuko burya iyo utwarwa n'umuntu nawe akaba atwarwa n'uwundi ntacyo umukuru w'igihugu abakimariye abari nk'igishusho byiza rero habaho umukuru w'igihugu azi gutunganyiriza abanyagihugu atari utunganyiriza abamutumye iyi nyandiko hari icyo mwayivugaho
yego birumvikana kuko turumva mu byumviro abantu baza barasanga ko bavuga bati ibihugu byinshi hariya muri afurika y'uburengero bw'izuba ibihugu bituganzwa n'igihugu cyakororerwa aho hantu abatware benshi ntiyakurikira iby'abanyagihugu basikira ibyo bumvikana n'ibihugu bikomeye ku isi yari ifite inyungu muri ibyo bihugu byo muri afurika y'uburengero bw'izuba yego niko birashoboka kuko muri iyi myaka turabona ko harabaye ibintu bitari byidegereje nko muri cote d'ivoire nko muri gine ariko abenegihugu bakaguma bidodomba ariko ntihagire igihinduka bakavuga ati ubu haje umuntu afite ingufu agakuraho izo ndwara bitari bikirereye ariko nta gakime cyerekana yuko n'abo baje ubu bazozitwara neza bazumviriza abanyagihugu neza aho ntihora desire kuko iyo umuntu aciye mu nzira yo gukoresha ingufu mu gufata ubutegetsi nta gakime cyerekana yuko azogerageza kumviriza abanyagihugu kugira abatorere ubuti ibibazo byatumye bashavura bakifuza n'uko intwara yohaza biciye mu ngimba
hagati aho ngaho nyine uyu Sala Mark Sala ntabwo yanditse aho ariko ni umurundi kubera inyandiko ye nagerageje kwisoma mu kinyarwanda mvanga n'ikirundi niko bimeze mu magambo makeya duhereye nyine no kubyo yanditse mu amakuru yavuze yuko n'abariya bo muri Burkina Faso abasirikare bo muri Burkina Faso bashobora kuba barakoze kudeta babifashijwemo ntabwo mvuze ngo babitumwe n'abarusiya cyangwa se ya sosiyete y'abacanshuro na Mali biri mu bibazo hagati yabo n'abafaransa mbese mu magambo makeya uyu Marika ashobora kuba afite ukuri ko hari abantu bafata ubutegetsi batumwe n'abandi
ibyo nabyo birashoboka kuko turiko turayiba ku isi ubu cyane cyane aho bibonekera ntihajya hahurira ibihugu by'ibihangange ku isi birya biri mu nama ikomeye bigezwe ku tekano yabona ibyo bihugu bitanu by'ibihangange iyo bifungikanye hari ingorane ku isi kuko nta na kimwe gishobora gutera isinde birasigana murare nka biriya byabaye muri siriya kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ni ikibazo kitararonga umuti kubera bya bihugu byo mu burengero bw'isi ibya amerika ubufaransa ubwongereza uraze ntibyumvikana n'ibihugu nk'uburusiya n'ubushinwa kubera iki kuko abarusiya n'abashinwa bavuga ati nta gihugu gikwiye kwinjira ubuzima bw'ikindi gihugu ni ukubaha ubutarebererwa bw'igihugu cyose abandi nabo bajya muri amerika ya ruguru cyangwa muri iburaya bw'uburengerazuba bavuga bati amakungu arashobora kuvuga ko ari kwara n'ingorane mu gihugu hagati hatumbirizwa abantu agateka kazina muntu katubahirizwa demokarasi itariho murumva rero ibyo bihugu ntibishobora kumvikana kuko ikigo cyose kirafite ibikurikirana ugaca usanga rero n'ibyo ubona ko byatandukanye no muri afurika kuko afurika burya baravuga ko ari ibihugu biboneka yuko bifite amahirwe yo gutera imbere cyane yo gukwega imitaha iva hanze yo gukwega abantu bashobora kuza kurondera ibyo gucukura ubusitare n'ibindi bintu by'uruganda bishobora kubera muri afurika ugasanga gasabwe kuba ariko yaragwanira muri afurika kugira ngo ababo muri uburengerazuba cyangwa abarusiya n'abasubiyemo bakavuga ati nizenda hashaka ubundi nizenda hashaka
Nino nga duche du sozira makuni vigano tukatua fiti mlika no kanya mkuri mikro marikume na joe diane ni nahazwe ya koze diyo dene chuba hiro yegera nije amajwi ya achu tukwe sekwizina njaba genzi wa achu tuvike wanu yetu ifuriza kurani kwa mvzio mulimo tukwe na diyo dene chuba hiro tukwaza kuongira makuru yomu gatondo mkuri ndira mulara harijana hatajana hararunga hata.